Mateza amatwi ijwi rya Amerika. Mwana mwiriwe neza nshuti muteteza amatwi kuri mikro muri kumwe na Fideni Yongabo kaze mu biganiro byacu kuri radio ishuti ya bose FM 88.3 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali ubundi ni FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Nyinivo yababonye Kigali umuntu avuye nk'Kigali bakabona nk'uko wambaye ipantaro n'ishati bifuze baravuga bati abanyakigali bariho neza ariko yahageze nibwo abona ko ubuzima buhenze.
Uwo n'umufasoni aba mu gisagara cya Kigali mu Rwanda avuga ko ikigali hazimbye. Perezida wa Turikiya yabonanye n'abagize inama y'igihugu ijejwe umutekano mu gitondo cy'uno munsi kuwa gatatu. Mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri Sajita yashinze akongera akabayoboye umugwi w'abayisilamu ushigikiye Donald Trump wiyita Muslim for Trump yayoboye igisabisho cyo guhezagira ikiganiro ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abarepublika. Abasirikare b'Abafaransa batatu bishwe mu gihugu cya Libya ibyo bigaba bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe ukwivuna abansi. Izi nkuru n'izindi zikomeye twabateguriye turazibashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Perezida w'igihugu cya Turikiya Tayyip Erdogan yabonanye n'abagize inama y'igihugu ijejwe umutekano mu gitondo cy'uno munsi kuwa gatatu. Ivyo inyuma y'igeragezwa rya kudeta mu ndwi iheze bitegekanijwe ko abonana n'abagize leta yiwe inyuma y'iyo nama yerekeye umutekano. Mu nyuma yaho vyitezwe ko hasohora itangazo rikomeye mu gitondo cy'uno munsi kuwa gatatu rwego rw'igihugu rujejwe amashure kaminuza rwatangaje ko abigisha baziririjwe kuja mu mahanga. Urwo rwego rusaba abari hanze bose gutahuka bidatevye. Itangazamakuru muri Turikiya rivuga ko ubushikiranganji bujejwe indero bwirukanye abarimu 15,200 mu gihugu. Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati muri ico gihe nabwo bwirukanye abakozi bagera ku 9,000, abandi bakozi 15,500 barirukanywe mu bushikiranganji bujejwe ikigega. Urwego rw'igihugu rujejwe amashure yisumbuye kaminuza rusaba ko abayobozi kaminuza b'amashuri kaminuza 15,577 batanga imihoho. Irukanwa ryabo bantu ryiyongeye ku bantu bagera ku 9,000 bapfunzwe bagirizwa ko bagize uruhara mu igeragezwa rya kudeta yo gutembagaza leta ya President Erdogan. Mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sajitara yashinze akongera akaba ayoboye umugwi w'abayisilamu ushigikiye Donald Trump wiyita Muslims for Trump yarayoboye igisabisho cyo guhezagira ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa Repubulika. Tarara yabwiye abaserukiye abandi muri iryo koraniro ko ariko abasabira gusubira ku gihugu cyabo. Ivyo amasaha make y'inyuma y'uko Donald Trump agenywe ku mugaragaro guserukira umugambwe wiwe mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tarara yambaje intumwa Mohamed gusaba Imana guhezagira Donald Trump no guha Amerika umuyobozi akomeye. Umugwi wa Tarar Muslims for Trump menyesha ko Donald Trump ari abayisilamu ukuri ababwiza ukuri ku kibazo cy'abimukira n'iterabwoba mu buryo atawundi n'umwe ashobora kubigenza. Ivyo ni ibintu bidasanzwe umuntu aravye igikorwa cyo kwiyamamaza cya Donald Trump cyaranzwe n'amajambo adahuriwe ko na bose kubijanye n'iterabwoba n'abimukira b'abayisilamu. Abasirikare b'Abafaransa batatu bishwe mu gihugu cya Libya ivyo bitangazwa n'ubushikiranganji ujejwe kwivuna abansi. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Jean-Yves Le Drian arababajwe nabo basirikare batatu bishwe bari mu mabanga bari bashinzwe mu gihugu cya Libya. Yahayagije ubutwari no kwitanga ko basirikare b'Ubufaransa avuga ko iminsi yose bakora akazi katoroshe na gato ko kugwanya abagira iterabwoba. Ntabirengaho ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwatangaje ku gitekiri cy'ukuri cy'abasirikare bishwe. Yamara nibo basirikare ba mbere bava mu bihugu byo mu burengero bw'isi bishwe kuva bimenyekanye mu ntango z'uyu mwaka ku inteko zidasanzwe ziriko zikorera ku butaka mu gihugu cya Libya. indege zijejwe iperereza z'igihugu cy'u Burundi zimaze igihe zikorera mu kirere hejuru ya Libya. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi b'u Burundi Jean-Yves Le Drian yabwiye inama nshingamateka mu kwezi guheze ku Burundi bumaze igihe bwira ibikorwa bya gisirikare muri Libya. Radio Sud America Washington DC mwandanya gukwikirana amakuru yo hijyana n'ino twabateguri. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May araza kubonana na Chancellier w'Ubudage Angela Merkel mu biganiro ku ngingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi hamwe n'ibindi bibazo biraje shinga makungu. May atangaza kandi ko afise imigambi yo kubonana na president w'Ubufaransa François Hollande i Paris ejo kwa kane kugira bihwezereze hamwe uburyo ibiganiro vyerekeye kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi k'Ubwongereza bizogenda. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May avuga ko ashaka kurungikira ubutumwa ibihugu vy'Uburayi abicuditse n'Ubwongereza ku imigenderanire hagati y'Ubwongereza n'ivyo bihugu yari ikomeye cyane muri kahise izobandanya gukomera muri kazoza. Atangaza ko ivyavuye muri referendum y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi vyerekanye ko abantu bashaka ku ikibazo cerekeye abimukira gifatirwa ingingo mu karere k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Amenyesha ko bikenewe ko igitigiri cy'abimukira baza mu karere k'Uburayi kigabanywa kigashika ku rugero rugereranye. Igipolisi ku mugwa mukuru w'Ububirigi Bruxelles cazibiye ikibanza kiri hagati mu gisagara aho cakikuje umuntu yari yambaye ikoti iremeye yari mu insinga zaboneka zisohoka hanze. Yamara mu nyuma ya igipolisi cavuze ko casanze uwo muntu atakibaza ateye. Igipolisi cugaye akarere kari hafi y'ikibanza ca Place de la Monnaie basaba abantu kuva mu nyubako ziri mu micungararo yaco uno munsi wa gatatu mu gihe abahinga mu vyerekeye amabombe bariko batohoza bombe bibaza ko uwo muntu yo bara yari afise. Ububirigi buri magabo kuva habaye ibitero biri vyahuze bibiri ku mugwa mukuru Bruxelles ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu vyahitanye abantu 32 abandi batari bake barakomereka. Leta ya Kiislam yari yitiriye ivyo bitero. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mubandanya kudukurikiranira kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 99.94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Ishirahamwe Ijwi ry'umuvyeyi atihevye rigizwe n'abavyeyi imbere n'abana banyuranye n'imiryango yabo mu gihe ca genocide n'ubuhunzi bwakurikiye risaba abanyarwanda kurifasha kumenyekanisha ikibazo c'imiryango yaburanye ariko agashigwaho n'uburyo bwizewe bukoreshwa n'abahinga ku buryo ababoneka bobanza gupimwa ADN kugira ngo koko bagaragaze ko uw'umwana yita umuvyeyi wiwe ariwe koko. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Mukamurindwa Beatrice ni umubyeyi wabuze abana be mu gihe cya genocide ariko kugeza ubu ntigeze amenya niba abana be barapfuye cyangwa bakiriho. Uyu mubyeyi yashakishije abana b'imyaka myinshi bituma abona n'abandi babyeyi bagenzi be bahuje ikibazo ndetse asanga hari n'umubare munini w'abana kugeza ubu batazi inkomoko yabo. Ibi byatumye Mukamurindwa Beatrice ashinga umuryango Ijwi ry'umubyeyi utihebye awushinga afite icyizere ko mu bana batandukanye n'ababyeyi babo mu babyeyi babuze abana babo hashobora kuzagira uboneka.
Umunyarwanda aho ari wese yumva icyo kintu ko ari ikintu gikeneye kwitabwaho ko kuba utazi irengero ry'uwawe agakomye kose uvuga uti ubanza ari uje watangira umubyeyi wamwimwe ati iyo amaze kurya aho kugira ngo bingere ku mubiri no ku maraso ntangira kwibaza ese ubwo ndiye none umwana wanjye yaba ariho barariye. Ibyo ni ibintu umuntu abamo bimenywa n'ubibamo. Hari abavuga ko nanasaze rwose kandi ubyumvise atanze akavuga ati birumvikana muramurenganya nawe wasara.
Iri shyirahamwe ritaramara imyaka myinshi rivutse rimaze kwitabirwa n'abatari bake cyane cyane ababyeyi babuze abana babo. Ababusanga byoroshye kuvuga amazina yabo babuze aho bari batuye icyo bakoraga n'ibindi byabafasha kuzababona mu gihe baba bakiriho. Igikomere rishyira hamwe ni ikibazo cy'abana baburanye n'ababyeyi babo ndetse n'imiryango yabo mu gihe cya genocide. Aba bana bakiri bato kugeza ubu bakaba batibuka ikintu kimwe cyabafasha kubona babo. Uyu ni umwe mu bana bitabiriye rishyira hamwe biragoye kumenya imyaka ye kuko ntawigeze arimubwira ndetse n'amazina yafashe ayo yahawe nyuma n'abamurera.
Bakunda kunyita Muhirwa Yves. Ntabwo navuga uko nitwa kuko simbizi. nakangutse ndi mu kigo cy'imfubyi njya kurerwa mu muryango nta kintu na gito nibuka kisura y'umubyeyi habe no kwibuka n'amashereka ye uko yarameze umubyeyi umwe niwe twahuriye muri SMS abarambwiye ngo mwana wanjye yarameze gutya na gutya numva bimwe na bimwe tugenda duhuza ariko ntago nigeze nemeza neza ngo yisura nigeze kwibona ikindi kibazo nuko utamenya ese ndi muntu ki gusigara mu busa nibyo bine ikibazo
Irishyirahamwe rihangayikishijwe n'uko mu Rwanda nta buryo bwihariye bwari bwashyirwaho bwatuma umuntu ufite gushidikanya ku nkomoko ye yapimwa ibyo mu rurimi rw'amahanga bita ADN. Mukamurindwa Beatrice umuyobozi w'Irishyirahamwe wasanga ubu buhanga buramutse bugeze mu Rwanda ndetse hagashyirwaho n'uburyo abantu bose bagiye baburana n'ababo bamenyekana bakandikwa ahantu hamwe byakoroha guhuza imiryango yatatanye.
Ariko no kuvuga ngo twe twizera ko hazajyaho za base de données z'ababyeyi batazi inkuru namba z'abana bataze nkuru namba nabashobora gutera inkunga mu hakabone ku buryo bwo guhakaza abashakashatsi bazobereye muri ibyo bya za ADN bazobereye muri ibyo byo guhuza ikimenyetso kiniki kugira ngo turebe ko buhoro buhoro abo bishoboka bizashoboka bakamenya abako byagenze igihe nzazenguruka Kigali nkayirangiza ngafata Kanombe nkayirangiza mbese ngabanze ko buri musozi buri rugo umuntu yaruciyemo buri munyarwanda yamaze kubyumva nawe tuzavogera ngo twinjiriwe ku ngufu tuzavuga tuti imisozi twayirangije ubwo tutabonye yarapfuye ariko nkabona ko kwicara kuvuga ngo buriya byararangiye ari ukukabye koroshya ibibazo koroshya ubuzima
irishyirahamwe rivuga ko kugeza ubu itaritabirwa n'abantu benshi ndetse nta n'ubufasha bugaragara rirabona ikindi kandi kigaragara nuko hari n'ababyeyi bamwe banga kuvuga ko bazi inkomoko y'abana kuko imitungo y'abo bana iba yarigabijwe nabo mu miryango yabo abandi bakemeza ko imyaka ishize ari myinshi ku buryo umuntu wese utarabona uwe yahita yemeza ko yapfuye akareka gukomeza kumushakisha Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
kuva kuwa mbere tariki ya 18 kugera ku ya 21 z'uku kwezi kwa 7 ishyaka ry'abarepublikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Icyumweru kimwe nyuma yaho abo mu ishyaka ry'abademokarate nabo niko bazabigenza. Ikoraniro kaminuza ryabo rizabera mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania kuva kuri 25 kugera kuri 28 y'uku kwezi kwa 7. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
Radio ya Amerika I Washington DC. Naho igisagara cha Kigali kibandanya kugaragara neza iterambere hari bice byacu bimwe bimwe ubuzima bukigoranye. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Eric Abagira ubusa.
Nakunze Kigali. Nabayi Kigali. Natuye Kigali. Imyaka cyonyine.
Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda umujyukuru umunsi kuwundi bamwe badatinya no kuvuga ko wahogoje amahanga ibi bishimangirwa bidasubirwaho n'ibyegeranyo bishyira uyu mujyi mu ya mbere ikeye kandi itekanye imbwirwa ruhame zavuba mu nama y'abakuru b'ibihugu yabereye I Kigali ku mugabane wa Afurika byari bigoranye kumva umutegetsi mu banyamahanga washoboraga guterura imbwirwa ruhame atabanje kurata ubwiza bwa Kigali Dr. Nkosazana Dlaminizu umuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe yafashe Kigali nk'umujyi utagira icyasha naho ambassadeur Sherif Mahamat Zene uhagarariye Chad muri AU yafashe Kigali nk'umujyi wiyuburuye nyuma y'amahano ya genocide
adresse nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple rwandais pour l'accueil chaleureux
Turashimira byimaze yo leta y'u Rwanda n'abanyarwanda kubera uburyo batwakiranye urugwiro rudasanzwe kuva twagera muri uyu mugi mwiza wa Kigali wagereranya nk'uyuburuye bigaragaza ubushake bw'abahutuye bwo kwivana mu bihe by'amage bya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yashegesha isi yose kubera ubugome yakoranwe
la conscience du monde entier par sa brutalité et son ampleur.
Iba ariko bifite ishingiro wafatira ku ngufu zishyirwa mu isuku y'umujyi wa Kigali, ubusitani bwegereye imihanda babwuhira amanywa n'ijoro, imihanda inyura ku nzu z'imiturirwa ziteye amabengeza yarafunzwe kandi nira ku mutekano kazi. Ariko inkengero z'uyu mujyi wa Kigali zozo ziragaragaza ikinyuranyo. Twagiye mu kagari ka Nyarutarama ahitwa Banyahe, agace gakikijwe na karitsiye ya Nyarutarama ndetse na Kibagabaga, karitsiye z'abifite. By'umwihariko bitewe n'imiterere y'aka gace, kubona uburyo bwo gucukura ubwiherero n'ihurizo rikomeye ari nayo mvano bamwe bemeza ko yabyaye izina Banyahe.
Isuku ntaya kabisa, ngira ngo nawe wabyiboneye. Aha ngaha gucukura toilette urayicukura mu minsi ibiri ikahita huzura mu amazi. Urumva rero ko ari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu bahise Banyahe.
Nahatuye guturuka muri 86. Ubundi Banyahe hari ahantu muri aka kabaya guturuka hariya haruguru, gutambika gutya kugera hariya hakurya. Hari ubutayu. Noneho ne nabantu baje iyo mvugo bo nibo bayihimbye ngo kubera uburyo nyine bwa toilette.
Kimwe nk'ahandi henshi muri Kigali, Banyahe naho haboneka uburyo bworoshye bw'imibereho. Abagura ibishyimbo bihiye agakombe ku mafaranga 100 ya nyuma, ariko muri aka gace babicururiza hafi y'ubwiherero budasukuye butanakinze. Twabajije ibiciro by'ibi bishyimbo bizwi nka mitiyu.
Nani mu mugabo yagusigiye nk'igihumbi, uragura ibishyimbo by'iry'itanu cyangwa ugura ibya desa nimba ufite abantu benshi, sibyo? Ubwo saa sita na ninjoro ugura ibya desa, na nimugoroba ugura ibya desa.
Kwinjira muri iyi karitsiye ahanini kubera ubucucike bw'amazu, mu gusohokamo bigorana kumenya aho winjiriye. Imibereho muri rusange y'Abanyahe Nyarutarama mu mujyi wa Kigali iteye kwibaza byinshi.
Hari nk'umuntu ushobora gusanga afite inzu ya chambrette nka 2/3 ari yatuyemo. Urabona ntabwo tukijyanye n'icyerekezo cya Venven ahangaha muri Nyarutarama. Nyarutarama ni ibintu biri hejuru cyane, turaho tutagombye kuba turi, ntagaha tuhabereye.
Kigali uko itera imbere umunsi ku wundi, ni nako abatuye ibice bifatwa nk'ibyaro mu mpande zitandukanye z'igihugu babivamo. Yaturutse mu ntara y'Iburengerazuba ku myaka 7 ubafite umuryango.
Yendu w'icyango mu karere ka Nyamasheke. Kera Kigali hari ubuzima bwiza.
Ariko naje Kigali kigura amafaranga 30. Kira kibugari kigura amafaranga 70. None ubu ngubu kira kibugari kigura amafaranga 500. Wumva inshuro kikubyemo.
Gusa hari bamwe mu bavukiye Kigali basanga bakurikije uburyo imibereho ibagoye muri uyu mujyi utagira icyasha, batemeranya n'abakomeza kugana Kigali bahashakira amaramuko.
Nibo iyo babonye Kigali, umuntu avuye nk'Ikigali bakabona nk'uko wambaye ipantaro n'ishati bifuze, baravuga bati Abanyakigali bariho neza. Ariko iyo hageze nibwo abona ko ubuzima buhenze.
Wagira inama bandi bose bifuza kuza Kigali?
Nibo umuntu agomba kuza akirebera ko hari igihe ubwira umuntu iyo atarahagera akagira ngo uramubeshye, ubone ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo.
Iterambere nabiyo bari niyo bavuye Nyarutarama bararibona.
Iterambere rya Kigali, okay, amazara azamuka. Isuku muri Kigali, okay. Imihanda, okay. Amashuri arimo arubakwa, ariko ibyo kuryanye hasi. Hari n'abafashe icyemezo cyo kurya rimwe ku munsi, nijoro cyangwa ku manywa. Sio nkubwira ndabizi. Twageze hariya haruguru, hariya menejisi. Turo ya marompo bahaciye, hari umodoka naringi gitaramo kurihirira abana. Abatse Kigali rubatse pe. Umwe mu bantu twari kumwe ntazi nk'uko mu modoka barimo abantu batandukanye. Abata bakize bazakomeza bakire, ariko abakene bazakomeza abakene.
Ndakurata mu rwa u Rwanda, barahirwa bazakubona.
Zimwe mu mpamvu zitungwa agatoki kukuba uyu mujyi wa Kigali uza ku isonga mu guhorana imicyo idatandukana n'iterambere, ariko hakanakomeza kuboneka ibindi bice bigoye kwiyumvisha ko byaba biri muri Kigali, ni ingufu z'umurengera ubutegetsi bushyira mu bikorwa remezo hafi ya byose by'iterambere ugereranije n'iyindi mijyi mito mito yagombye kuba yunganira umurwa mukuru. Ibyo bifatwa nka nyirabayazana yo kuba mu bindi bice bahora barangamiye Kigali, kuko basanga ariryo zingiro ry'imibereho myiza. Ingingo leta ivuga ko yahagurukiye ikabagira ubusa. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Abana 1539 baribana mu ikambi ya Mahama. Aba bana bahunze batazananye n'ababyeyi babo mu buzima bubi, bakaba babaye mu buzima bubi nk'uko babibwiye Ijwi rya Amerika. Bamwe muri bo barahagarika n'amashuri kubera kutagira ikibafasha. Abarongoye ikambi bamenyesha ko bamwe muri abo bana batangiye gushirwa mu miryango y'Abarundi isanzwe ifise abana ngaho. igiharuro 1539 gitangwa n'ikigo Maison Shalom cifatanije n'ababana mu guhimbaza imyaka 60 Margarita Barankitse ayoboye ico kigo amaze avutse n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni
Umwana yizanye mu ikambi y'impunzi ahabwe ihema giwe akabana n'abandi bana canke agashigwa mu miryango yagenewe kwakira abana bizanye abo bita famille d'accueil mu gifaransa bamwe muri aba bana bari bana kubera amategeko y'ikambi nitwashoboye kugendera abana benshi baba mu ikambi ya Mahama ariko abo twashoboye kubona bavuga ko ubuzima bw'umwana yibana bugoye cyane hari nabahe bakwiga
aha tubaye wenyine nk'impunzi ubujyo hasheri dufashijemo nibwo tubaye dresser w'umunyeshuri ndi muri training yagiye kuzoja kuri kaminuza bafashijwe na Maison Shalom bo narizananye akenshi ukunze kuraba abajene nkatwe niba kukunze gusanga barazananye n'abavyeyi mba mutanda ama kubaho abaho ko nyine ko biba bikeneye byo turabikora
bamwe turiga ariko abandi ntibiga kubera ubuzima bwo mu nkambi baragoye nk'uwadiyaje wenyene nk'udutasa cenda ari umwana w'umukobwa biratugora kubera ko dushobora kuza ushobora kuza ntanko ugasanga ntanko ufise nta n'ico ufise uwo ushobora gutekera ko urumva bikatugora rero bamwe benshi bagaheba kuza kwiga bafise ikibazo kinini cyo kubaho ko birabagora cyane rwose nk'umuntu yizanye sinzi vraiment nta n'umwe atabigeje kwiga aguma yibaza ku buzima bwiwe hari bamwe cyo bivuze no gusubira i Burundi kubera ko ubuzima bwo mu nkambi bwabananiye hari bamwe basubirayo n'abandi baguma ngaha bakihangana bagapfa kubwenyumera kuko umuntu wese ntibahunze kimwe
kubera kwibana no kutaronka icyo bakora ugwaruka ruca gwiyahurira mu busambanyi no mu biyayuramutwe
ibibazo ugwaruka bise nuko atakazi rufise rukora ugiye kubiraba uko biba bisanzwe bimeze ahantu hamaze kuba hari abantu benshi akaba nta kazi bafise iyo ngeso y'ubushashuzi iteza kuhaba kuko umwanya muremure bawumara bicaranye bariko bateriza inkuru bagirane ko usanga ari abantu barabura n'amasije bari buyaho ugasanga nivyo bindi nyene bibokishe atabindi ko nta kazi baba bafise nta bindi baba bari bukore hari gihe akenshi ukunze gusanga n'amasije bayaga ko ari ibintu nk'ivyo mbo ku bintu vy'iyo ari umutwe naho birabaho ugasanga umuntu afite ingorane nyene zimunanira gusiporta ugasanga yabaye ngombwa ko agiye kubifata kugira ngo ashobore nibura gusinzira
ko hariho ibintu by'ubusambanyi byo kwitwara nabyo ibintu bimugira indero twumva twagize turagendeza nk'indero ababyeyi baduhaye tukagenda turirinda ikintu cyose cyoza kitugirira nabi tukagendesha iminsi tukama tugendesha ubwenge
ababyeyi nabo nyine baremeza ko kurera bisa n'ivyamaze kubananira muri iyi kambi bavuga ko ikamba ari nini kandi vy'abana bakora ni bike ni mu gihe abarongoye ikambi bo bavuga ko ivy'ugwaruka rukora vyuzuye ngoga Alzac yemeza ko abana bizanye muri iyo kambi ya Mahama bitaweho bamwe babaha ababyeyi bakabarera hamwe n'abandi bana abandi nabo bakabashira hamwe ari abana benshi bakabana ikindi userukira ubushikiranganje bw'impunzi n'ibiza midima muri ikambi avuga nuko ibikorwa byo gufasha ugwaruka bihari ku bwinshi
hari amashuri ngira ngo mwabonye hano bita kuri Pezona Air ni ishuri rinini cyane rishobora kujyamo abanyeshuri barenga 1600 abantu bose bashishikarizwa kujya ku mashuri kindi nuko habaho ibikorwa bitandukanye hari ibibuga muri inkambi bifasha hari za programs zitandukanye za clubs z'icyongereza hari abafite ama clubs atandukanye hari abafite twa business abatarabashije kujya ku ishuri hari ibindi bakora abakobwa batari barabashije kwiga hariho programs zo kubigisha gusoma no kwandika no kubara hari abigishwa imyuga hari abigisha ibintu bitandukanye birumvikana muri societe nk'ingi nini ntihabura abanga kujya ku ishuri ariko ni ku bushake bwabo suko babuza aho bajya kwiga
ikigo Maison Shalom gikorera cyane muri iyo kambi ya Mahama kandi gifasha muri byinshi baremeza ko abana bibana bafise ibibazo bikomeye nino muri iyo ntumbero umufasoni Margarita Barankitse asanzwe warongoye Maison Shalom kuri wa gatatu yashimye kuja kwifatanya n'abana bibana muri ikambi bita les enfants non accompagnés mu gifaransa Margarita azokwiza imyaka 60 kuri wa 21 mu kakaro mu guhimbaza imyaka yashimye gusangira n'abana badafise abavyeyi babo baba mu ikambi ya Mahama amakuru dukura mu begereye iki kigo avuga ko Barankitse yatwaye imiceri n'impuzu n'ibindi bintu bitandukanye abo bana bakenera ikirehe mu ikambi ya Mahama Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na amakuru ya video kuri telefone igendanwa
naye abona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho nabandi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukanya tuzoba dusozeye ibiganiro n'amakuru twa tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru yo hijyano hino twabashikirije. Perezida w'igihugu cya Turikiya Tayyip Erdogan yabonanye n'abagize inama y'igihugu ijeje umutekano mu gitondo cy'uno munsi wa gatatu. Ivyo inyuma y'igeragezwa rya kudeta mu rwiheze biterekanijwe ko abonana n'abagize leta yiwe inyuma y'iyo nama yerekeye umutekano. Mu nyuma yaho byitezwe ko hasohogwa itangazo rikomeye. Gitondo cy'uno munsi kwa gatatu rwego rw'igihugu rujejwe amashure kaminuza rwatangaje ko abigisha baziririjwe kuja mu mahanga. Mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri Sajid Tarar yashinza kongera kaba ayoboye umugwi w'abayisilamu ushigikiye Donald Trump wiyita Muslims for Trump. Yarayoboye igisabisho cyo guhezagira ikoraniro kaminuza ry'umugambi wa Republika. Tarar yabwiye abaserukiye abandi muri iryo koraniro ko ari kasabira gusubira ku gihugu cyabo. Ivyo amasaha make y'inyuma y'uko Donald Trump agenywe ku mugaragaro guseruka umugambwe wa Republika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasirikare b'Abafaransa batatu bishwe mu gihugu cya Libya. Ivyo bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe rwo kwivuna abansi. Umushikiranganji bujejwe rwo kwivuna abansi Jean-Yves Le Drian arababajwe n'abo basirikare batatu bishwe bari mu mabanga bari bashinzwe mu gihugu cya Libya. Yahayagije ubutwari no kwitanga kw'abasirikare b'u Bufaransa avuga ko iminsi yose bakora akazi katoroshe na gato ko kugwanya abagira iterabwoba. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May araza kubonana na chancelier w'Ubudage Angela Merkel mu biganiro ku ngingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'umwe w'Uburayi hamwe n'ibindi bibazo biraje ishinga amakungu. Igipolisi ku mugwa mukuru w'Ubiligi Brussels cazibiye ikibanza kiri hagati mu gisagara aho cakiye kuje umuntu yari yambaye ikoti remeye yarimwo insinga zaboneka zisohoka hanze. Yamara mu nyuma yaho igipolisi cavuze ko casanze uwo muntu atakibazo ateye. Igipolisi cugaye akarere kari hafi ikibanza ca Place de la Monnaie basaba abantu kuva mu nyubako zimwe mu micungararo y'ico kibanza no munsi wa gatatu mu gihe abahinga mu vyerekeye amabombe bariko batohoza bombe bibaza ko uwo muntu yoba yarafise. Ibiganiro n'amakuru twatu bafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye kuri micro ari kumenanje Fidel Niyongabo washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi. Tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza tubasaba no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.